Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Nawe mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe.
Yewe ndaguhana karo rero hariho umukenyezi araheze nk'imyaka ishikindwe gutyo umugabo wuye yari amabwiye ati wewe ni wicare nga uvyare urera abana.
Numufasoni Josephine ntahumvukiye aramutswa ishamwe riharanira gateka k'abakenyezi dushire hamwe ibujumbura avuga ko kibazo c'abapfasoni bo babagitegekwa kuguma muhira bisunze amadini yabo ivyo turabigaruka ko handi hato mugume ku ma radio yanyu. Ariko mbanze ndababwirire muri make ku gisirikare cha Leta Zunze za Amerika gitangaza ko abarwanya umunani ba Al-Shabaab bishwe mu gitero c'indege cakoze n'abasirikare ba Amerika bafatikanije n'aba leta ya Somalia mu gisagara cha Kismayo. Ico gitero cakozwe ku munsi wa gatanu nk'uko vyashikijwe n'abategetsi ba gisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM. Kuri uno wa mbere n'abanyagihugu bahasize ubuzima kuva aho Al-Shabaab yiciye abantu 512 Mogadisho ku itariki ya 14 kwezi kwa cumi. Igisirikare cha Somalia caciye congereza ibitero kuri Al-Shabaab. Leta Zunze za Amerika nazo zongereje ibitero vy'indege za drone zitagira abaderepfa. Itereni yataye inzira iratembagara kuri uno wa mbere muri leta ya Washington muri Leta Zunze za Amerika yishe abantu batatu abandi barenga ijana barakomereka. Abategetsi muri iyo leta bavuga ko ibiduga vyayo bishika kuri 14 vyatandukanye birata inzira y'indarayi bija kurwa ku miduga yariko irarengana mw'ibarabara muri ako karere. Ikompanyi Amtrak izo tereni zegukira yavuze ko zari zitwaye ingenzi 78 hamwe n'abakozi bayo batanu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahojeje imiryango ngo yababuze yipfuriza bakomeretse gukira ningoga. Tugaruka muri Leta Zunze za Amerika aho perezida wayo Donald Trump akoresheje igihagararo afise mu nama ya ONU hamwe na leta yiwe hijeje amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere. Leta yabujije integuro y'itegeko rihagarika ingingo Amerika yafashe yo kwemeza Yerusalemu ko ariwe murwa mukuru wa Israeli no kwimurira ambasade yayo muri ico gisagara. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yabwiye ibihugu bigize ako kanama ko atagihugu na kimwe kizotegeka Amerika aho ikwiye gushira ambasade yayo itegerezwa kuba u Yerusalemu. Nikki Haley yasiguye ko bubaye ubwa mbere mu myaka irenga itandatu Leta Zunze za Amerika ihagarika integuro y'itegeko mu nama ijeje umutekano. Ambasaderi wa Misiri Abdulatah igihugu categuye integuro y'itegeko yagabishije ko iyo ngingo ya Amerika ifise ingaruka mbi cane cane yafashwe hisunzwe amategeko. Radio Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca kuri rwa Facebook yacu canke mu gaca kuri internet yacu ayo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika. Kuri uno wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahaye ikiganiro amenyesha makuru Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimo ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro, ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi. Umenyesha makuru wacu Ibujumbura Roje wiri ikaneza niwe akiriko arakurikirana ino nkuru. Turaza kwigaruka ko mu makuru ya mukanya dushoboye kumutora ku murongo wa telefone. Abagendesha amapikipiki muri komune Songa y'intara ya Bururi baratewe impungenge n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza ibirwanisho babategera iyo bariko baragoduka bakabambura ibindi kuri inkuru na Live Irankunda akoresheje ugi Amerika i Bururi.
Aha ndi aho bita Imahwa muri zone Kijyama asanzwe hari gituro cy'amapikipiki yunguruza abantu abashikana mu turere dutandukanye twa komine Songa no mu micungaroro yayo. Abakora ku kazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bemeza ko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa hagati ya saa 12 n'inusu hamwe na saa moya y'ijoro, nk'uko bongera ko baramutse bafashwe n'ababa babategereye mu nzira barakubitwa. Aho ni mu gihe udashoboye kwigwa anira ipikipiki yiwe itwagwa canke bakamusiga bamwatsa ubuzima. Eric Niyukuri numwe mubaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Yaranshikiye nemwe ndagenda barantegera barampagarika cyose ndabitahura numva ari kuduhohotera sana. Byane amakinga kuko nahagarise n'abantu mbona bampagarika bankubita narahagiriye ikibazo cyane. Je ndibaza n'ivyo byari birimo byo kuntwara pikipiki kutwara gwanye naje kugenda have byabaye ubuntu bw'Imana.
Abo banyagihugu bakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki bakavuga ko bafite ubwoba bwinshi ku buryo bw'uko niyo batwaye umukiriya baguma bikeka ko ahava viramo abakubuzima canke abanyuruze. Isidore Rupari aratuyagira.
Nyumba wanyu kunyera mara mutwaye nka cyaka kumfata. Aca nsubira inyuma umukiriya akacava ko birashoboka nyankasanga nkwaye nk'umuntu ashaka kongira nabi ikacyo byanka cyane nisubirira inyuma. Imanaga ibyo wanyu abufate yuko ushobora kumutwara utamuze cyangwa kugirira nabi binyegeje mu banyagihugu nyine kugira bagirire nabi abantu tugira ubwo urumva umuntu akugire nabi akwiciye ubuzima bwawe. Amasaha ageze yo gutaha ukajya witaye kugira ntibakugirire nabi oya nta kugira kugihari kubera abo bantu barameze nabi.
Kubw'ibyo abo banyagihugu bemeza ko icyo kibazo kiriko kiratuma benshi mu basanzwe bakora uwo mwuga bawuheba. Fabien Ndikuriyo akabona ko atagikozwe kugira ngo ubwo bubisha butuzwe atagisivya bagiye kugwa mu bana.
Nagenda ku kazi ayo narose bakacubana kugira mu nzira bakayanyambo kumva warose na makeya bagacuba yakwambura ucika intege zo gusubira ku kazi. Naho uwo bugiye ku kazi nkagenda nk'umwanya mutonya bigaca bisaba yuko kuri umwanya muto nkaca nsubira inyuma kubera niyumvira yuko n'ubundi twahurira mu nzira. Mfise ubwoba cane rwose ngiye ubwo mubana kubera nk'ubu bisabye yuko biguma bibandanya nk'uko ubuzima bwacu bumera nabi. Ivyo badufashamwo ivyo bintu bubihagarika kugira ngo akazi kacu kabandanye. Umva na bagenzi banje bica bisaba yuko bagira ubwoba nk'uko nanjye ubwoba ndabufise.
Mu ntwaro nabo nyene bavuga ko ubwo bugizi bwa nabi buteye ubwoba na mwarijya iyo komine aho riri mu zitekanye. Aha baravuga ko bamaze gufata ingingo zitari nke kugira ngo abo bagendesha amapikipiki bakingigwe kandi n'umutekano ukomezwe cyane cyane mu bibanza by'ibituro by'amapikipiki. Josephine Ndiho kubwayo n'umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama.
Yarigeze gushika umumotari arataha acahura n'abagizi nabi kandi yarafuye baramwishe bacamye bamiba niyo moto. Titotaje tubasaba yuko boza bataha kirikare nabo nyine bakaza gucungira umutekano wababaye. Nikirumara kandi byiza cyane yuko botaha kirikare hanyuma nabo nyine aho babaye batashe iwabo bagacunga umutekano. Oya batavyubaje nabo turabahana amasaha yarenze tutashira amategeko abahana. Hagati yabo nabo nyine hajya basanzwe bafise nishira hamwe ubwabo nyine ubwabo bonyene n'umumotaragiza amakosa atakwije amategeko baranamuhana imbere yuko twitwa umuhana. Nuko bugwanye nuko nyine kuko babwiye yuko ateza gutaha kibona hanyuma nabonyene bakaza barafashanya ni ari wutewe cyangwa ari ufashwe nk'ubu habonetse uburyo bw'amatelefone telefone agaca batangiriza hose bakamufasha bakamutabara. Nikirumara kuko hajya iyo vumvikanye ku kintu kimwe agikurikiza nk'uwo muntu iyo batewe hama agaca atabanza akaronka bamutabara bamwivye bagatangiriza hose mu ntara hose mu makomuniti baduhana imbibi biraba vyiza cane.
Tumenyeshe ko gushika ubu abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki baba batatu aribo bamaze kunyuruzwa. Umwe muri bo akaba yaratowe ikiziga mbere n'ipikipiki yiwe ikaba yaranyuruzwe nk'uko makuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza. Mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Wakabiri misi yose nkano mango turaha kanya indongozi mu madini ngo zigire ico zigona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano no musi twashatse kumenya ica batumire bacu bibaza ku ruhara rw'umupfasoni mu Kirisu kandi isumamwe ku ndero y'abana biwe n'ibindi byo mu rugo mugenzi wacu Raisaliani na mahoro aremesheje ikiganiro cuno musi hatangura twakira batumire bari kumwe muri studio Bujumbura.
Hano muri studio ndi kumwe n'abatumire batandukanye, ndi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga, umwe mu ndongozi y'aba Islam mu Burundi. Ndabaramukije Sheikh.
Ndabaramukije, kenshi nkunda ko nyitare haje n'iyo ni nkunda.
Ego, murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'intumwa y'Imana Apotre Kevin Sibomana wo mu ishengero CLG yo hano mu gisagara cha Bujumbura. Amahoro neza Apotre.
Amahoro cyane.
Uwundi turi kumwe n'umufasoni Josephine Ntahomvukiye arongo yishira hamwe riharanira agateka k'abakenyezi gitwa dushire hamwe hano mu gisagara cha Bujumbura. Amahoro umufasoni.
Amahoro neza.
Ego tutarinze guteba reka duhi jambo intumwa y'Imana Apotre Keva bibira rikuye ku mukenyezi yiruka ariko ararondera iterambere ry'umuryango.
Twisunze igitabo cy'ijambo ry'Imana kubyanye n'uruhara rw'umukenyezi mubyanye no kuba nuvuga ari mu buzima. Nta namwe ijambo ry'Imana ribuza umugore kuyugira icakoze. Hagu ijambo ry'Imana itubwira ko Imana izohezagira ibikogwa by'intuke zacu. Rero nisunze ijambo ry'Imana itubwira nuko rihimiriza umuntu wese yaba umugabo yaba umugore kuvya ukuri akura mu boko mu mpunzu agakora.
Ubwo ntihariho abakenyezi baca bitwaza nk'iryo jambo muvuze bagaturugo hama amabanga mwamwe mu rugo bakayata.
Iyo witegeje nyene abagore baremwe n'Imana n'abantu bashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye mu mwanya umwe kandi byose bikagenda neza ntihagira ikintu na kimwe gifa. Ariko nk'abagabo ugiye kurama nyene bo bameze ikintu yagikora kenshi biramugora akakora ibintu bibiri mu mwanya umwe.
Ego Haruna Nkunduwiga, hariho abagabo bamwe mu idini rya Islam nyene bavuga ati umukenyezi ni inarugo nagume mu rugo, umugabo niwe asuma ni warondera byose, umukenyezi ni ukurera abana. Iyo nyifato yoyo mu idini
ibyo nibyo uvuze ngo inarugo urumva ko iyo sino bavuga ko ari jambo ryazananye n'abayisilamu ni mico y'ikirundi. Inarugo nuvuga ko numuntu afise amabanga atari make mu rugo hakamo na cyane cyane n'indero y'abana, kuko hariho umwibutsa benshi bakunda sinzi abagutangwa bari bavuga ngo umuntu ariko ahindero umukenyezi abari kwarera isi. Uyu mukenyezi aronse indero nuva ku isi yose bironse indero, kuko indero ikomeye cyane gose kuziko yo mu bana bakiri bato itangwa n'umukenyezi.
Ego umufasoni Josephine, muri dushira hamwe muraganira cyane n'abakenyezi, ntabo ahora bababwira yuko bugaraniwe muhira kubera ngira ngo bagabo batabahereza uburenganzira bwo gushura kugenda gukora cyanke rimwe na rimwe bifatiye ku kwizera kwabo bakaguma bari mu rugo.
Bariho cyane yewe ndaguha n'akarorero, hariho umukenyezi araheze nk'imyaka ishikindwe gutyo, umugabo we yari yamubwiye ati wewe ni wicare nga uvyare urera abana ubagirira isuku barondera ibifungurwa ubu umwamikazi ngaho je nzorondera. Hanyuma mugabo uwo mugabo yarapfunzwe, umugore arabura ikimufasha, urumva nta ntiyarakira ngaho kugira aronderera urugo, noneho ariko ararondera abamufasha acararonka n'akazi kamwe wa mugabo yamubuza akiri ngaho acarakaronka apfunzwe, kuburyo rero yakoresha ntako kazi akaronka rasiyo y'abantu akaronka nutwa mugemurira mugasha. Agarutse wa mugabo yasanze yararonse akazi, urumva nti yarakikaka mukuramo, kandi urumva yuko yaba taronse akazi none byagenda gute wa mujyango wagaburirwa niki. Si ukuvuga ngo tubabwira ngo nibabe ingare, oya nibabikore mu bugwaneza barondere bunganire urugo rutera imbere kugira ngo abana bisununure urugo rwisununure eka bari ngaho mu rugo bose bashaka kwisununura. Nico gituma rero tugira tuti yacho murindira ibihe bigoye, nimwimenyereze gukora hakiri kare mumenye kurondera abana, kandi noneho ega n'ubuzima bw'igihugu burabarondera none igihugu kirimo abagabo n'abagore, mbega n'ica abagabo gusa tuvuga tuti n'abagore babishoboye nibashobore kugenda kugira bafashe kugira igihugu bagitunganye neza.
Ego Apotre, hari gihe ibonekeza nk'abakenyezi usanga mbere bashira imbere gose utwo dukogwa two ku ruhande, muri ico gihe rero mwebwe nk'abakozi b'Imana muraheza mukabahimiriza gute?
Ico twe tuvuga ni ikintu ko yego nivyo bagende ku buzi bakore mugabo kandi bibuke ko no muhira hariho ibakeneye. Nico sinabana gusa n'umugabo nawe nyina bamukeneye mu rugo, ntiyoryoherwa nuko umugabo aguma ari muhira ubundi ngo yagiye gukora hama ntibuke gutaha gataha gaca sokana nabandi abantu bisimu vyaraje bakagenda kuryohegwa kagenda mu karaoke umugore gataha bukeye umva habyo byinshi biri kubironeka rero muri kimwe twizera ko byukuri Imana yahaye abagore nuko byukuri bashobora gutunganya ibyo kubijanye n'ibikogo umuntu ashobora gukoresha amaboko mugabo kandi akagaruka no muhira akaraba je munze kuvuga ikintu kimwe umugore n'umuntu je ndamugiranya nk'umumbati umumbati bawujya munsi akawurya no hejuru umugabo arakeneye umugore umwana arakeneye umugore iyo muhira duhari umwana byutse mu gatondo arondera mama umugabo nawe abazande abaza umugore wiwe umva rero Imana yamuhaye capacity yo gushobora gusatisfeza umugabo canke umwana arondegwa na byinshi kandi byose bikagenda neza umwana akaba satisfe umugabo akaba satisfe umuntu wese muhira akumva ko amerewe neza
wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Elhaja Haruna Nkunduwiga mwebwe mwidini rya Islam ubwo ntimutinya yuko umukenyezi atanguye kuja mu bikorwa bitandukanye ko ejo canke hije ejo ashobora gutangura kwiganza mu rugo.
Icyo ni kimwe mu bintu byinshi gomba kwiyubara. Nuko hari abakenyezi benshi nkuko ivyo mukanya yazagashaka kwimenyera akibagira iryo banga ryiwe afise risumba yandi kuko turazi cyane cyane dufashe muri abavuga ngo abakozi ba leta canke mu bisagara umukenyezi yaje kwibaruka no muri yakonje yiwe iminsi 45 nyuma yuko yibarutse ugasanga ariko ayikoresha ajya gukora utundi akasiba kujya ukazi kitwa ko karaka iminsi yose kora amahayo konje mu gakajya mu bindi akibagira urya mwana amukene mu gikiriza cyo ugasanga umwana muhaye babo yigeme babarera sinigire babita abandi bayita ngo bayaya bakacwa muguri yaje acupa bazarashamo amata yifu canke y'inka canke umuyo nyina gasaba mukamiye umwana gasigara yiyumva mu muyaya gusumba nyina yamuvyaye
ibyo bintu bera bakiraho umfasoni Josephine ivyo muvuga kwiga aho sanga umukenyezi yashize imbere akazi agata umwana ugasanga umwana akunda umuyaya kurusha abavyeyi biwe ivyo mwebwe mubibona gute
tuvuga tuti nuko raba byose ingene ushaka kubikora umuyaya turamwifashisha none erega n'uri muhira aramwifashisha kuko akazi ko muyaya nakore ni kenshi yego turamwifashisha kugira ngo abara muturabira mukanya atari hoturi kandi naho no bandi muhira ngiye gusoma tashobora kutamujana wa muyaya kamura none gutunga umuyaya nibaze ko atari kintu kibi yego hari habaye yaye usanga bafata nababana mugabo ivyo nibica bivuga yuko ari ibintu ruhebwa kuko ino mu gisagara cha Bujumbura genda murabe hose ngira nta rugo mudasanga hari uri umwe mukozi none abakoze duce tubaheba nuko bakenewe tubanzana koko bakenewe
yego none icibonekeza nuko hari abakenyezi binanira yuko babangikanya iyo mirimo hamwe n'amabanga ngayo mu rugo none byankira hehe
hariho amabanga yego umukenyezi wenyene nayandi bashaka gufatikanya none nkuko vyara nakazi kega umugore umugabo nkukuraba udukorwa two mu rugo ingene turi ko turakogwa umugabo mbere ntashaka kubiraba arashaka kugusigarira ngaho onye akabiraba none je ndakubaza je ko nguma ndababaza ega aba bakozi b'Imana nuko rivyo bavuze ndavyemera none tureka abagore bagume bice ngaho mu rugo umwe ngo nabana baguma bateza amaboko umwe ngo nibamaye bo hajya mwibarabara kuburyo n'umugabo niyagira ingorane chang akamugara chang akamuta chang hagapfa kuko n'upfurura hari none turarubuza ngo ntiruze acha bamayibo n'uvuga tuti
yego muko muracyumva makenga yiwe ati umukenyezi mugumiza mu rugo ngo ntaruhe ejo chanke hijya ejo umugabo atakiriho azocabaho gute
aho hantu ico tudahuriza ko chanke nawe mugatagira se ko benshi bakunda kuvuga nuko twava tuvuga ngo ducurike amabanga y'umwe n'uwundi gufashanya mu nyigisho dutanga twe turavuga tuti umuntu ahiriwe n'urya yumvikana n'umugore wiwe kandi akumufata neza ikintu tutemera ni hahandi umukenyezi yavuze ngo afise icyo ariko ratera mu muryango heza akabona ko byose niwe bigomba kugaruka ko kandi ngira ngo turavye hirya no hino cyane cyane mu bisagara hari usanga umugore afise akazi kisununuye umugabo afise akagereranye si benshi mugabo barabaho ugasanga ntibasiye gucana uwaka mu nzu kuko amurusha ibyo yinjiza mu rugo akanamwibagira bamugasanga habaye n'intanda ari uko bavana urumva ko hariho kintu keba kibuze mugabo nta mugabo naho yoronka ibikwegane meze gute ashobora kuvuga ngo bitumye tuvana uretse umuntu mu mutwe yoba adakwica bituma ahubwo urukundo kuri uyu mukenyezi wiwe ruba gwinshi kandi akabona ko kwikumufata neza gusumba mugabo tubirabye hirya no hino nkuko twa tubivuga mu ntabakenyezi baje bateye imbere cyane gose uvanga bateye imbere cyane gose acashaka gukengera umugabo kuko abona kumengo mu byaza na munzu umengo byagabanutse naho none uko ndavuga renti abantu babiri bubakanye bagomba kubahana na cane cane umukenyezi ukamuha ico kibanza akwiriye ntuje kumufata nabi kwera umukenyezi mugabo kumva yuko ari nyina w'abana bawe
ego mwishamwe rihanira gateka k'abakenyezi nivyo yuko umukenyezi amaze kuronka kazi kisununu yacashaka gukengera umugabo
te numva ahubwo bintwengeje oya sivyo oje nibaza yuko bimeze gutyo ano rukundo rubaruhari bawazanyo nayo mahera
ariko biribonekeza ringo zimwe zimwe bimeze uko
ziba zitari zifashe rego nyinshi rega usanga bitagenda neza je sinumva ingene ndose uburyo bwo gutunga umuryango gocha bubintandaro yuko ahubwo tuvana n'umugabo ahubwo urukundo rurakomera tukajyoyegwa reka muri mu muryango nyene tukumva dufise amahoro kuko bimwe atahura ashaka gushikako turabishikako mu mwumvikano ntangere
yego apotre mwebwe none muhora muhuza gute ingozi gira ingorane nkizo onye aho sanga umukenyezi kubera afisakazi kana akakinjiza amahera kurusha umugabo asanga urugo rugera rusambuke
iyo mu rugo hariho ugurukundo akongera akabuko kubaha nibaza ko atakina kimwe gishura gutuma urugo rutagenda neza reka tubere kuvana amafaranga ubu baremere kuja muri politique umugore ashaka kumushikira nganje umugabo ugasanga usakazi kabaye abahari rero kino kintu ikintu cankenegwa ko umugore yibuka ko abwirizwa gusonera umugabo wiwe naho umugabo wiwe yo batakaza afisa shomeri akaba ari we akora byose ntacyo yumva kumengo araronse novuga icyitwazo novuga cukikukira no kwitwara ko ashaka kubera ko ari wari karazana iki cyane kiriye kuko aho ntazo bari karakurikirije muri Imana rivuga
ego turasozere kino kiganiro ariko Elhaj Haruna sinzi ni gute none umukenyezi yofadikanya akazi hamwe nibanga ahamagariwe ryo mu rugo byose akabibangikanya bikagira ikimazi umujyango wiwe
amabanga ibayanyuranya umugabo azaguma ari umugabo umugore akaguma ari umugore zumvikane rero ko no mu gukora nko nabita mvuze mu ntango arakora ibintu akavuga ko akoze ibintu bigereranye umugabo ntibimutume yamabanga yo yaragejwe yimuhira ayaburira umwanya kubera ko kazi ariko arakora kandi ntaze kuvuga ati giye kubera niwe ndakora ibi nibi uyu munsi ndabona bidashoboka ni intandaro yuko haba ukutumvikana ejo na hirya yejo hakava no gutandukana cyane mugasanga mubanye umugabo musangiye inzu mudasangiye indero y'abana ariko tukamya kandi ko kugira ngo abana baronke indero runtu igi inkuru cyane igomba gutangwa n'umukenyezi nyina w'abana umugabo akaza kuhirira mugabo umukenyezi banje kwita umwana imbere y'abana
ego cyane mufaso ni Josephine mwebwe mwishiramwe ry'abakenyezi ni gute umukenyezi yoshobora kubangikanya akazi hamwe nibanga hamagariwe ryo kubungabunga urugo
twe tuvuga tuti nakabandikanye no kuvuga yuko ateza kuguma yubaha umugabo kandi yandiro y'abana ntaca yihebera abandi gose aguma yiraba ako kazi ntigatume aca bingare mu rugo agumane kakaranga k'umukenyezi tuzi w'umurundi kazi agume yubaha gumara umuntu yisoneye hanyuma twatundi two mu rugo natwone abone ko twabandanije dukogwa naca duheba niya batahari abe yasize ubundi muntu adukora kandi acitarabe ko twakozwe neza hanyuma nakakazi akabandanya gakora kuko kazomutungira umuryango kazotuma nawe ne yitunga kandi nawe natera imbere
apotre akabazo ni kakandi nyene
byukura n'umugore w'ubwenge ikintu cyambira haranira no kubaka urugo rwiwe nta kintu na kimwe reka mvuge na kino kintu nakazi yo bagiye kubona kazotuma urugo rwiwe rusambuka iyo nagaheba kubera ko icambere aharanira n'urugo rwiwe mbwa nimba abona ko kazi ashobora kukabangikanya agashobora kugakora ndetse akanaraba n'ivyo mu rugo nibwira ko atakibazo na gitoya gihari ikibazo gusa nuko benshi babuze ububwenge ashobora kubona ayo mafaranga kibaza ngo nicara akeneye ubu rero nandi ndemerewe gukora ibyo abandi bose bariko barakora ugasanga yatanguye kugira ingeso zitari nziza agatangwa gukengera wa mugabo yashobora gushika ko umugore ashobora kuba ari we azana byinshi mu rugo ibyo sibyo bica bituma amusuzugura ahubwo nyabuna anamwaraza no hanze umugore w'ubwenge afuka ubwambure bw'umugabo wiwe naci yaba ingara n'ijambo rivuga ngo hakubana n'umugore w'ingara upfa umuba hanze kuko n'umuriro hano muri nose kandi byongeye ijambo ry'Imana ivuga ko ubwiza bw'umugore n'umugabo ni kuvuga ngo umugabo amerewe neza burya by'ukuri umugore baramwubaha ahantu hose batinda kuri yabaye umugore w'igitangaza yateramiye urugo rwiwe araruhagarika ntigeze yemera ko ari kintu kimwe gishobora kurugira nabi
ego murakoze cyane nkabanshimiye abatumire twasangiye ijambo ndashimiye Elhaj Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi y'abayisilamu mu Burundi murakoze Elhaj
murakoze gutumira
turashimiye umupfasoni Josephine Naomvukiye arongo yishira hamwe riharanira gateka kabakenyezi dushire hamwe hano mu gisagara cha Bujumbura
yego mwakoze kudutumira no hanyuma muze mudutume
undi dushimiye ni ntumwa y'Imana Apotre Kevin Sibomana wo mwishengero CLG ya hano mu gisagara cha Bujumbura tukaba tubashimiye Apotre
yego namwe turabashimiye
yego ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kigarukiye turabashimiye mwe mwese mwaduteza amatwi murakoze
Ekara koze na mgenzi wacu Raisa Liliane Inamahoro duce tugaruka rero ngaha muri studio za Washington DC tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga tugitangura kuri no wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahaye ikiganiro amenyesha makuru Evariste Ndayishimiye yagarutse ku bibazo bitari bike harimo ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro ikibazo c'ibiganiro bibera hanze y'igihugu n'ibindi mugenzi wacu Eroje Urika neza aracari muri ico kiganiro c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amahoro Eroje ngahe Bujumbura
amahoro neza Diane
wuducira kuma yange ivyo muri ko umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD amaze kubashikiriza
ego mediane bahise ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nkuko bivuzaga cyo kubaza bitandukanye havuga ku bijyanye n'ibigano bivuza abarundi havuga ati kubwo umugambwe arongoye ari na uramutse igihugu nta kintu na kimwe abantu baje kurondera yarusha kitari mu gihugu cy'u Burundi ati kugeza ubu narujya rwapuro bavuganye hariya mu byo umuguza yavuze wabuga ati hari ibintu bisaba kandi bitazopfa bishyize na rimwe nk'ibijyanye na leta ihurikiyemo batavuga ngo n'ubutegetsi bashaka kuza muri leta kandi batatsinze amatora ijya avuga ati ntibishoboka akavuga ati ibindi bitwaza byo guhungura impunzi nta kintu na kimwe kiriho kibuza yuko impunzi zihunguka mu gihugu cy'u Burundi hanyuma yanagarutse kuri ibijyanye guhinyanyura ibyizwa nshingiro bishyiye muri kamarampaka ahavuga yuko impungenge abantu bafite z'uko umugambo w'uko ubutegetsi ushaka kwigumiza ku butegetsi imyaka mirere na mirere ataho zifatiye avuga ati ibyizwa nshingiro bizohinduka ku bw'ineza y'abarundi bose yanavuze uture rero yanatomo ikintu abantu bashobora kuba utubwira batahuye na kuko nabavuga ko yagiye kukibaza n'umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora kuko umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aho ariko atanguza ibikorwa byo gusigura ibijyanye n'imyanyiro z'ibyizwa nshingiro yavuze ati ubu n'umurongo ntarengwa ku bantu umurongo ucukura ku bantu bashaka kwitambika imbere y'iki gikorwa umugabo umunyamabanga w'umugambo CNDD-FDD mukuru w'umugambo CNDD-FDD yavuze ati genda agiye kwibaza mujya mu gihugu jeje gutunganya amatora bambwira ko mu bisanzwe ikibujijwe umurongo ntarengwa cyatse kuvuga nuko abantu batobuza abanyagihugu gusigurirwa ibijyanye n'uguhinyanya ibyizwa nshingiro ati mugabo bamaze kubisigurirwa abanyepolitike baremerewe kujya kuvuga ibyo biyumvira uvuga ati yewe hari impinyanyo mbona yuko mutotora aremerewe kujya kuvuga ati muratora oya cyangwa muratora yego
Eroje urakoze cyane gose tukureke ubandanye ukurikirana iyo ubandanye ukurikirana ico kiganiro hama turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma uzukutubwira aho bizoba bigetse Tuko dusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana agahindukira duce tubanza tumira amategato
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ningo hariyo duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi njuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na Diane nahazwe kuri mikro ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.